Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 13 Ruheshi umwaka w'2024 mwiriwe n'ikaze n'icuti mwamwe bagenzi mwashimiye gukurikira radio Inzamba agateka kawe iri ntijyasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Hari umutama arariza mu kwishyura shingiro ry'Iburamata muri komine Gihanga ni mu ntara ya Bubanza akitwe n'amagara yarakubiswe arashaya n'umusore w'imbonerakure hari mu ijoro ryo kuwa mbere rishira uwa kabiri. Abo mu muryango basaba ko iyo mbonerakure yohanwa hakurikijwe amategeko. Mu gisata kijanye na politiki naho ihangiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yarihaye agishika ku butegetsi yari yavuze ko agiye kuduza ku rugero rushimishije kubaho kw'Abarundi nabyo yashitse ku ibyo n'ibivugwa na Gabriel Dufiri arongoye ishyirahamwe Unicom. Ni mu gihe kw'igenekerezo rya 18 Ruheshi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azoba kwije imyaka 4 ari ku butegetsi. Imyidogo ni myinshi mu basirikare bo muri police militaire basaba ko boronswa ibifungurwa byabo batakironka. Muri ivyo ngo harimo imfungurwa z'inyama bavuga ko batazi iyo zizimanganira. Aya n'ayandi ni mu kanya sase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze ano makuru tuyahere mu gisata kijanye n'agateka kazi na muntu. Hari uruyoya rwatowe rw'umwana w'umwigeme ku muhinga mu bukuru no wa kane igihe c'isaha 9 iruhande y'uruzi Buyezi ku mutuma Makamba ya mbere muri karitsiye Nyabaja ni ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Amakuru ava mu bajejwe intwaro n'igipolisi amenyesha ko urwo ruyoya rwatawe n'umukenyezi ataramenyekana. Icyo kibondo kikaba cyaciye kijanwa mu ibundikiriro ry'abana ku bitaro bikuru by'Imakamba aho ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango muri komine Makamba kiriko kirakurikiranira hafi ubuzima bw'icyo kibondo. Uwakoze icyo cyaha nk'uko isoko ryacu ribitumenyesha ubu akaba ariko rarondegwa n'inzego z'umutekano. Tukiri mu gisata kijanye n'agateka kazi na muntu umutama azwi ku izina rya Elias Juma asanzwe arara izamu ku ishuri ryisumbuye riri ku mutumba Buramata muri komine ya Gihanga iri mu ntara ya Bubanza muri kino gihe amagara yamukitse ni nyuma yaho akubitiwe agashaya n'imbonerakure yo kuri uyu mutumba mu ijoro ryo kuwa mbere rishira uwa kabiri muri indwi turimwo. Abo mu muryango wiwe basaba ko iyo mbonerakure yakoze iryo bara yofatwa igakubitwa intahe mu gahanga ikongera ikavuza uwo yakubise. Ni inkuru tubaza Eddie Claude Ninahazwe.
Uwo yakubiswe agashaya n'umutama azwi ku izina rya Elias Juma asanzwe arariza mu kwishure ryisumbuye bita Seminare ry'Iburamata nkuko amakuru dukura kuri uwo mutumba bivuga kuwa mbere mu ijoro buca ari kuwa kabiri. Uwo mutama ngo yaciye ahasanzwe hari ikibanza cy'umuceri abanyagihugu b'Igihanga babikamwo umwimbo wabo. Haheze umwanya ngo niho abanyagihugu bavuze ko hari umuceri wibwe ngo niho haza imbonerakure izwi ku izina rya Evariste Bazomora ifata uwo mutama Elias Juma imujana ahantu imuramuhuragura amahiri imwagiriza ubusuma bw'uwo muceri nk'uko abanyagihugu babandanya bavyigana. Amaze kubona asigaye ari ntere ngo yaciye amujana mu gipolisi. Mu gipolisi bo basanga iby'ubusuma amwagiriza ari umwikeko kandi ko imbere ya byose yobanza akavugwa. Ivyo abegereye umuryango w'uwo mutama barabishimye ariko bakanegura ingene ico gipolisi kitafashe uwo musinzikarije ubuzima ariwe Evariste Bazomora imbonerakure y'Iburamata kugira ngo wakurikiranwe n'ubutungane yongere avuze uwo mutama muri kino gihe amagara yifashe nabi nk'uko abamugwaje muhira babivuga. Uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe twaronde mu stane wa komine Gihanga cyo kimwe n'abarongoye igipolisi muri iyo komine ariko twashoboye kubaronka ngo bagire icyo babivuze ko.
Tukiri muri ico gisata nyene kubona umugwi ujejwe ukuri no kunyonisha Barundi CVR ufuta imanza zose zaciriwe abo byavugwa ko bafise uruhara mu mabi Burundi bwagize mu mwaka w'1992 cyerekana ko uwo mugwi utatohoje bikwiriye. bishikirizwa na Evariste Ngayimpenda umunywanyi w'umugambwe Ipona akongera akaba n'umwigisha mu makaminuza. Uwo mushakashatsi avuga ko afise amakenga menshi kuko raporo y'umugwi Sever itahaye agaciro inyandiko zitandukanye. Tumwumvirize.
Kuva mugiye murashikiriza raporo de fato ku byo mushitseko hari ibintu byinshi mwashyize ahabona bitari bizwi cyangwa byari byaranyegejwe, mwavuze na mwebwe yuko mwaronse amarshive na serivisi ya leta aho mwagiye kuyarondera hose, kandi ibyo ni byiza. Ariko jewe ikintu ngifise ko akangunongono ni ingene iyo nsomye raporo zanyu nkazifatanya n'ibindi nasomye ntarabisanga bidahuye na gatoyi, kandi mutabanje kwerekana muti abantu bari barasomye iki na kiriya kiriya sibyo na gatoyi kubera iki n'iki. Ikindi ni uko kuva mushikirije amaraporo yanyu haramaze kuvugwa byinshi. Hariho amamemwari ndwi yanditswe barayaje, hariho igitabo cya Jean Pierre Tinatipaki murakizi maje naranditse ibyo nashoboye kuronka kandi narabibarungikiye, ariko na bamwe bamwe ngahabage barabigarukako batsinze mu 1972 uko yasoma raporo zanyu si invariablement en complot gouvernement bicombero contre les hutu. Niko ndasoma nimba nasoma nabi nkiraha nagira nsaba ikintu kimwe. Hariho raporo imwe Senhezu na yaneyo muri 2022 uyisomye urabona ko musiyani maraporo menshi arenga ntatasi paje 1500 mbega izo raporo wowe ukenera kuzisoma yozisanga hehe? Kuko jewe nibaza yuko zitwerekeye tukeneye kubimenya. Wowe ukenera kuvuga ati baratohoje koko ibyo yanditse ni ukuri ibyo bintu yobisanga, cyangwa ukenera kugira ati iki kintu nibaza ko atari cyo, iki kintu cyo nari nterereye siko byagenze kuko cyabaye yanyu nayo ni byiza kandi ngombwa ngo yungane ngo yobisanga hehe?
Kimwe mu nyandiko umugwi CVR wirengagije ni raporo y'icahoze citwa uyuwa hamwe n'ivyanditswe ku baturiye amazu y'amanama yakorwa mu kinyegero. N'ubu nyene tumwumvirize.
Ibi ndabivuze kubiki? Kubera ko mu byagiye biravugwa hariho byinshi mu byanditswe bitagarukako. Murafise ikeke rya Mbasha Sirius rimwo ngaha mu maraporo yayo yanditse itariki 14 z'ukwezi kw'indwi mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na 75 yandikiye Secretaire General de l'UA UA Sikeli yari icyitwa UA arahakopi ibihugu byose byo muri Nations Unies n'ibyo muri UA Mbasha iryo keke yaryanditse comme Secretaire General du Parti Populaire du Burundi avuga ati qui a déclenché l'insurrection populaire du 29 avril 1972 et qu'il entend poursuivre jusqu'au renversement total de toutes les structures fascistes. Et la gomba, la CV, Mutira la Rundi, Chenna Kuri, Sidiokiete, Guko, Mwara Rirose, Niki Menya Menya, Mwara Rishize, Mumatokimaya, Nga Manete Laha. Ndarifise amatemanyaje atandukanye cyangwa ibitabo aravuga ati imipanga yashikiye ahanaha izanywe na naka iyindi ijyanwa ahanaha ijyanwa na naka baravuga nk'inama zagiye zirabera, baravuga aho bagiriye na formation muri antrenema aho baba barasagira. Rero hariho ibintu byinshi bituma abantu bamwe bamwe hatingarutse ku matemanyaje yagiye araya abantu berekana aho bari banyiyivene ingene biswe ingene inka zabo ingene inzu zabo zaturiwe. Hariyo ibintu byinshi mutagaruka ko parato asete journée du 29 yarakiriwe kuki ya presidenti zakundi perezida mato tijone.
Uburundi buherutse gutogwa kugira burongore igisata ca ONU kijejwe gateka kazina muntu ku ncuro ya mbere kuva bwinjira mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abategetsi b'igihugu bavuga ko itogwa ry'Uburundi muri ico kibanza byerekana icizere ya makungu afitiye Uburundi, ivyo abari mu mashyirahamwe yigenga mu Burundi batabona kumwe. Kubwo umushinga wa manza Lambert Nigarura, Uburundi ntibwatowe kubera bubikwiriye, nyabuna nibwo bwari bugezweho kurongora ico gisata nkuko bitunganijwe n'ishirahamwe ONU. Kubwiwe ngo Uburundi ntibwari bukwiye kuja muri ico kibanza. Umushinga wa manza Lambert Nigarura abona nyabuna yuko abategetsi bari bakwiye gufata ako karyo nk'amahirwe bakaboneraho guhindura ibishoboka mu gihugu kugira ihonyango ry'agateka kazina muntu rihagarare. Kurikira
ugambere hewa kono kumenye ingena ishirahamwe mpuzamakungu ni ritunganijwe. Ni ishirahamwe rigizwe n'ibihugu biri ku mugabane w'isi bitunganije, ariko bifise ingena bikurakuranywa kurongora igisate cyangwa ikindi. Ku bwacu twibaza yuko ari uko Burundi bwari buramukiwe kanatsinda iyo bushobozi kiba gifise umwanya wo gutwara nkuko twari twifuza. Gusa Burundi ntibwari bubereye icyo kibanza kuko ntawo kuzeza gutwara igisata kijyewe kubungabunga ivyukuda kuri vyaha bungabunga agateka ka muntu intwari bere no kugwanya ibiturire mu gihe mu gihugu ari vyo vyatsindara n'ibintu biteye isoni bitabikwiye kuba. Ariko koko ishyirahamwe mpuzamakungu ariko ritunganijwe tukavuga tuti barakwiye gusa kwikubita agashi bakaja bararaba abo baha icyo kibanza, nubwo biba bikenewe ko igihugu kiba kiramukiwe, ariko bakwiye kuraba kuko twibutsa yuko atanu umwaka uheze icyo gisata ca ONU na cyane cyane igisata kijejwe by'agateka ka muntu mu cegeranyo cabaye mu mwaka uheze mu kwezi kw'icenda. Umuhinga wa ONU ajejwe by'agateka ka muntu mu Burundi yerekanye yuko gushika n'ubu atantambwe n'imwe irategwa mu gihugu c'u Burundi mu byerekeye agateka ka muntu. Biratangaje ko iyo nama nkuru ya ONU igisata kimwe cyagirize Burundi mu guhonya agateka ka muntu hama atanu mwaka uheze bakashinga Burundi icyo gisata. Nkuko mu Kirundi bavuga bati inka ikamwa icyo yaririye, mu bisanzwe mu gihe itagateka ka muntu kavugwa mu Burundi, mu gihe atantwari bere ivugwa mu Burundi, mu gihe biturire ari vyo biba mu Burundi ku munsi Burundi ngari bubereye icyo kibanza. Ariko ko ariko bitunganijwe ni vyiza ko bohafatira icigwa kugira ngo bagaragaze yuko bari bafite no gushaka. Kuko ejo igisata kindi cyane kije bateka ka muntu ntacyasubira kuvuga ibiri ku biro ba mu Burundi nkuko amashyirahamwe amaze iminsi avyerekana bizoba biteye isoni mu gihe Burundi bwitwa ko ari bwo burongo icyo gisata. Duhamagara rero leta y'u Burundi n'abategetsi aho kuja hejuru ariko bakoma amashyi ngo barose ikibanza, na cyane cyane no kuberekana yuko bafise ugushaka ko ivyo bintu bigenda nk'uko amategeko abitegekanye.
Inzamba
tubandanye aya makuru mu gisata kijanye n'intwari ibereye abasirikare bo muri Bataillon Police Militaire basaba abarongoye iyo kambi kubaronsa ibifungurwa uko bavyandikiwe, na cyane cyane igifungurwa cy'inyama. Bavuga ko hamaze iminsi ubusuma bwibonekeza kuri ico gifungurwa aho bashobora kumara kabiri canke gatatu batakironse, kandi umusirikare wese yandikiwe ku munsi amagarama amajana abiri y'inyama. Basaba abarongoye igisirikare gukurikirana ico kibazo. Idonido na Bonfils Niyongere.
Amakuru atangwa na abasirikare bo muri Bataillon Police Militaire avuga ko baheruka kuronza igifungo wa cinyama ku munsi wa mbere, kandi ko ku munsi bandikiwe umwe wese amagara ya 200. Izo nyama abaje kuzitanga kuva ku wa mbere babwiye ko bidakunda ko ziva mu cumba gikanyishirizwamo inyama bita frigo. Abasirikare bakavuga ko batangazwa n'ingene ico kibazo cuko izo nyama zava kuva mu cumba gikanyisha frigo ku wa mbere no ku wa kabiri ico kibazo nyene kikisubiriza. Basiguranya buna kogwa baruruyeri ruri ko rukogwa n'abarongoye yo kambi kwisonga haza Colonel Defense baranyikwa bafadikanije n'abajejwe kuzana ico gifungurwa c'inyama. Abasirikare basigura ko mu gihe bamaze kabiri bataronswa ico gifungurwa ubujejwe kuzizana aca aharura ibiro bisanzwe biri muri frigo agakura ko ivyo biro mu gushiraho izindi nyama abazanye ivyo bita commande mu rurimi rw'igifaransa. Idusagutse ziraheza zikagabugwa namwe mu marongo bagoye iyo kambi kwisonga harimo Ildefonse Baranyikwa zimwe zikajanwa mu bunywero butandukanye izindi nazo zikaja kugurishirizwa mu bindi bibanza abasirikare bavuga ko badashobora gushoka bamenya muri kino gihe ikindi abasirikare bo muri batayo police militaire bavuga nuko hari umukate ukorerwa muri iyo kambi bavuga ko udafite akanovera bagasaba ko bajejwe igisirikare bukurikirana ivyo abasirikare muri batayo police militaire bafungura kuko ngo akazi ka gisirikare gasaba ingufu nyinshi bituma umusirikare akarangura agoronekewe mu gihe aba yafunguye neza kuri iyo midogo yose y'abasirikare uruganda rwa Kadinza mbagateka kawe ntiturashobora kuronka Colonel Defense Baranyikwa arongoye bataillon police militaire canke general de brigade Gaspard Baratuza avuga igisirikare ngo bagire ico bashikirije kuri iyo myidogo y'abasirikare bo muri bataillon police militaire
Bonfils Niyongere arakenuye mu gusozera hano makuru ihangiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yihaye agishika ku butegetsi cyo kuduza ku rugero rushimishije kubaho kw'abarundi byaramutaye kuwa amazi ivyo nibivugwa na Gabriel Rushiri arongoye ishirahamwe Olicom ni mu gihe kw'igenekerezo rya 18 ruheshi umukuru w'igihugu azaba kwije imyaka 4 ku butegetsi uwo arongoye ishirahamwe Olicom akavuga ko ivyo vyose byavuye ku bategetsi bahawe ibibanza kandi batabishoboye tegamatwi Gabriel Rufiri akaba yabivugiye kuri radio Isanganiro
igihe aza ku butegetsi imiliyari z'amajana 3 niyo yaza muri budget ubu uwo yatugeze ku miliyari z'igihumbi ariko nahaduga ikibazo cy'ikiraye ni cha dekesema kugira ngo amafaranga ashobore kugutangwa kubera ikibazo cy'intwari bereye kuko abantu batanga amafaranga barategeka cyane ibintu by'intwari bereye bishigwa mu ngiro rero uko kwizumura gatoya ni kuboneka mu buzima bw'abanyagihugu ubibonera cyane cyane kwikena ibintu byangombwa ibyinjira n'ibisohoka ntibyakunze kubera imbo nyinshi ivyo navyo kugeza none umunsi murabona amafaranga twibaza ko FM yatwemereye kugeza none umunsi hari ibintu ubona ko badahuriza ko bitarakunda ko amafaranga aboneka ibona by'uko amafaranga y'u Burundi yataye agaciro hari makazi yo kubera tubafite ibintu dushora hanze haca hari ingorane z'ukungene ibyo bintu dukura hanze byinshi tubigura ugacusanga rero ibintu byose dukura hanze byaraduze ku buryo bugaragara enda gwakaruro gasanzwe mu mwaka w'2020 ifaranga ry'idolari ryavunjwa munsi y'amadolari 300 kuri marché noir uno munsi kuri marché noir rivunjwa 600 umwimbu nivyo nk'ubu mwimbu w'ibigori warabaye mwinshi mugabo kubera tutagira ubuhinga n'uburyo bwo kuwuziganya urabora urabona ko hari ikintu gikomeye cyane cyo no kwita incompetence généralisée ubushobozi buke muri rusangi bw'inzego z'igihugu ukungene zikora nyuma yo kumva ibyo umushikiranganji wa mbere ariko kuvugira ingozi baguze amapuro yo gupompa ikawa bavuze yuko bizoba byamaze gutagarane ukwezi kwindwi umuntu agaca yibaza nk'ibyo bintu none abantu babiguze mugabe kazakoreshwa mu kwezi kw'icyenda abo bantu bakwibihana ibimeze gute ubuye ibibazo biraho
Nino ngaha dushye dusozerera ano makuru twariko turabashikiriza kabashimiye abadufashije kuyatororokanya kabashimiye namwe mwese mwaduteze yompi naho ubutaha.